iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi mu makuru. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, muradukurikira kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda no mu Burundi kugera saa 2. Ingingo z'ingenzi z'aya makuru mu Burundi: Vice President wa mbere wa Repubulika Gaston Sindimwo aramara impaka zavugaga ko President Nkurunziza arwaye.
Umukuru w'igihugu w'u Burundi amagara yiwe muri rusange ameze neza cyane. Umukuru w'igihugu ni nk'umunyagihugu wese, afise ubuzima nk'umuntu wese.
Izindi ngingo: abantu babiri baraye bishwe na grenade igitega mu Burundi, naho umurenge wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda wugarijwe n'amabandi yiyita abuzukuru ba shitani. Amakuru rero. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza nta burwayi afite, ahubwo yarahinyagaye gusa arimo akina umupira ariko ameze neza. Ni icyegera cye cya mbere Gaston Sindimwo wabitangarije Ijwi rya Amerika nyuma y'amakuru yacicikanye mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga avuga ko President Nkurunziza arwaye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ari Nairobi muri Kenya.
Kumusi wakana wendi uheze, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aheje gutera umukono wa kuibwizwa nshingiro rishasha no kwemeza ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu myaka ibiri imbere. Haciye hatangura gutembera ku mbuga nkoranyambaga isanamu ya video imwerekana ariko agenda acumbagira cyane. Iyo sanamu yahanahaniwe rwose ku buhinga ngurukana bumenyi. Bamwe mu banditse cyane cyane kuri Twitter na Facebook bavuze ko amagara amukitse kandi ko yoba ariyo mpamvu yamutumye gutangaza ko atazosubira kwitoza mu 2020. Inyuma y'iminsi ibiri naho byavuzwe ko bucaca kwivuza mu gihugu cy'Ubushinwa ariko ko biriko bitunganywa mu ibanga. Kuri uyu w'Imana mbere hari n'abemeje ko President Nkurunziza afashe indege mushikana muri icyo gihugu ari kumwe n'umuryango wiwe wose. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ukuri kuri ibyo bivugwa, maze rikubaza Gaston Sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu.
Umukuru w'igihugu w'u Burundi amagara yiwe muri rusange ameze neza cyane. Umukuru w'igihugu ni nk'umunyagihugu wese, afise ubuzima nk'umuntu wese. None bavuga yuko umukuru w'igihugu atagora gripe, umukuru w'igihugu adahinyaga. Umukuru w'igihugu murazi ko akuri umupira yarahinyagaye ari ku mupira, ibyo ni bisanzwe guhinyagara agacumbaga. Mbega ntibigeze ubona umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika agendera gashize rurano yavuni cyonke warabibonye? None umunsi umukuru w'igihugu yahinyaga, mwarabonye disikuri, mwaramubonye ubugendana, mwarabonye agirisha conseil de ministre? Kenshi babaca bavuga ngo je ndi umuvugizi w'iwe mugabo, kuko ni umukuru w'igihugu kandi nkaba n'icegera ciwe. Ikimushikira ubwa mbere kibanza gushikira jewe, nico gituma ningaho genda baho umuco. Umukuru w'igihugu amagara yo ameze neza, si ubwa mbere babivuga. Ni hamwe bihebura, umuntu yihebuye akabura icyo akora avuga ati ese ujya muntu yogira uko canke yogira uko.
Sindi mwana tubwiye icyo yibaza kiri nyuma y'aya makuru.
Nibaza yuko ni kwanguha, kuko ikinyoma cyo ni gisanzwe. Abona bavuga ivye ni ivyo ni kwanguha, ni kujuragiza abarundi, kubuza abarundi kuja kubikogwa. Tusaba yuko kujya bivuze abarundi tuje kubikogwa, tureke ibisumbi kivi kuko bidutesha iyo tuja. Ahubwo bari bakwiye kuza bakicara hamwe, kuko yaratanze akanya keza yuko abarundi bose twirimbura tukaza tukamenya gutandukanya icyatsi n'ururu tukubakira igihugu cyacu. Yahamagaye abarundi bose, abari hanze, abanyepolitike bose baze twubake igihugu cyacu Burundi.
Mu kurindira ko bita bakokamo ikigega cya mbere cya President Nkurunziza haisha adakekeranya ko
ubwa mbere jewe maze gukora n'umukuru w'igihugu akanya nkoranye nawe, ijambo ryose yavuze yaseruye jewe aho nagenda aribona narayibonye. Ibyo yemereye abanyagihugu narayibonye. Muribuka akivuga yuko agiye kubaka ibibuga by'umupira, abantu bari bazi ko ari indoto muho no munsi biravye byararenze, ariko avuga kuzubaka amashuri canke amavuriro yararenze. Uno munsi rero simbona uyo agiye kugira makenga, ahubwo yogira makenga ko atari ko arakora neza kugira ngo nawe nyine azo umukuru w'igihugu. Ndamuzi icyo yemeye aragikora, ngo makungu ngo yamuremereye. Ubonye ingene urugamba rwagenze mu 2015 gushika uno munsi, bavuga ko makungu aremereye Burundi, aremereye abarundi. Amakungu ntiyagire rusubira guhenda umundi, abarundi bari ngaha nibareme, nta kintu na kimwe ntituzosubira kugaruka mu njyane na rimwe. Ivyo turavyemereye abarundi, vyopfuma twapfa
mundu biheze president Nkurunziza atangaje ko mu mwaka 2022 atazitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Nkurunziza aho zarongoye umuhari w'inyeshamba zagwanya leta y'u Burundi yagiye ku butegetsi mu mwaka w'2025 inyuma yaho umuhari w'u SNDD uhindukiye umugambi wa politiki mu mwaka w'2015 yitoreje ikiringo cyateye impari agitsinda abagwanya ubutegetsi bisokoye mu matora y'umukuru w'igihugu imyiyerekano yabaye uwo mwaka yo kwiyamiriza ico kiringo ciwe onivuga ko yahitanye abantu bagera ku 2,200 abarenga 1,400 bahungira mu bihugu bibanyi ico kiringo cateye impari n'ubu kikiriko abatavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko ari ca gatatu nawe n'umugambwe wiwe bakemeza ko ari ca kabiri basigura ko mu mwaka w'2025 yatowe n'inama nshingamateka atari abanyagihugu bwabo gutyo bakavuga ko ibiringo vyiwe nk'uwatowe n'abanyagihugu vyatanguye guharurwa mu mwaka w'2020 ariko abamugwanya bemeza ko n'ikiringo cyo hagati y'2005 n'2010 giharurwa mu bindi biringo kuko abanyagihugu bamutoye babicishije ku bashingamateka bamwemeje mu 2005 babanje kubatora ibwirizwa nshingiro ryo Burundi ryo mu 2005 ryayishingiye ku masezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara ryavuga ko atamukuru w'igihugu yemerewe kurenza ibiringo bibiri by'imyaka 5-5 iryo niryo riherutse guhinyanyurwa ryagumije ibiringo bibiri ariko riduza imyaka y'ikiringo kimwe kimwe kundwi Eloje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eloje urakoze noneho reka Fidel d'Antoine Savimana ari gitega mu Burundi akwakire atubwira amakuru y'abantu babiri baraye bitavye imana bazize grenade ahitwa mu birohe komine n'intara ya Gitega abandi bantu 23 barakomeretse polisi y'igihugu irimo irashakisha abakoze iribara bataramenyekana Fidel
Abari ku gasoko kari ngaho mu birohe asanzwe bateramira abantu benshi bavuga ko hari mu masaha ari hagati ya saa moya na saa mbiri z'umugoroba igihe grenade yagwa ku mabutike azungurutse ku gasoko uno musore yari karadandariza mu butike hanze yahaguye grenade aratubwira uko byagenze aho yemeza ko abajeje umutekano bihutiye kuhashika
ubwo hariho umuntu yarandamukije ngaha niko ndunamwe ko twavuga n'ukukica kirakubita cyangwa hariya we hariya cyangwa mirira hariya ndakurabo kare ko haciye umwanya biheze
naye kuraboroga ubwa kwise gugu ariko araboroga ashaka kumuraba dusanga kwa mungu ya maguru nyamusoje eh abashitse mutekana baciye baza haciye umwanya muto nk'imyuta nka 5-8
umufasoni nawe adandaza mu nzi dandaza ibifungurwa biyiye iri hambavu yaguye ico gisasu nteza minwe avuga ko imana yakinze kuko aho hantu usanga hakora ni isinzi ry'abantu
cyane numvise gituri kandi ko ndakata imboga jamera nk'uja rengana cyewe aho bivugiye mpagaze ngahanye naho hagaze hanene mpagaze hanene wamenga kikuye kwitewe sinanivye kuraba nacengwa aho nyene kubera ubwo babwise abana mbona bose n'abantu bose barahondaga ibiruka je nange naciye nirukana nja mu nzu cyaturi ugarana twiyugaranye rero niho bacho bavuga ati ntihagire umuntu umwe asaka cyo kwamwe barabara cyaturi ugarana ntitwaraye turiye tubaga yose katagana taye aho nyene twige aho tugarukiye tuje twumvise abantu bose atanu bari kwavugira mu batuvuye mu nzu baci batubwiye abajejwe umutekano ati udafite akazi ngaho wese nasubire mu nzu twaciye tugenda bona abantu bajyamye mu ibarabara sinariko n'Imana yakinze aha usanga ari abantu benshi igihugu cyise abantu benshi ku mugoroba ngaha
aho hantu haguye icyo gitasu hari hatiramye n'abajeje umutekano umusirikare yambaye sivile n'umupolisi yambaye umwambaro muranga n'ibikoresho by'akazi
harafite motoro ubona ijya nkoya kubera gwamusabwe gacagwa guca baciye bayi mutora deja akigwa yaragise ubwenge akibwira abagenzi be kugira abashoboye kuza aranka kwitanga motorora kusinko yari fite mu wundi muntu ngahanye hamaze gushaka abagenzi bacu babitora byose bavira gutwara nya mugenzi wa hoje ko barandira mugenzi wa hanzo ko mugenzi wa naba shaka kugira ngo ahorungwe abantu bose biragoye gutahura
muri uwo mwanya nyene ico gisasu gituritse cyahitanye kibira ya ubuzima bw'umutamakazi w'imyaka 60 azi ku izina rya Priska adandaza ibiyo bakura ku gasoko umupolisi nawe yari ngaho ngo biba yavuye yitaba imana mu gatondo kuno wa mbere ariko ntibiremezwa n'igipolisi n'abamubonye bamutwara bemeza ko yari kiruruma
umupolisi we yavuye afangwe na dinamaze kubyumva
nararembye ko kwa mutabuye kuva ngahanye kumanuka guco bahavuye bavuga ati nimwe mwambuye nije byatukwanza mu bike hamaze gushika abagenzi be bikorana murabe yuko mu musayidi ya cyane akaba hari undi musirikare we gwamoye ngwamukwa yari umutahania segeri moto cyerengana ngaha fashya ko umuntu umwe umwe umutwaye umutwaye kwa muganga
umwe mu bahuye n'ico gisasu nteza minwe aho twamusanze agwariye mu bitaro bikuru by'Igitega nta na kimwe yibuka kuvyabaye kuko yisanze ari mu kibanza kivurirwamo indembe
Valentine Imana musanero wa komine Gitega kuri uno wa mbere yazindutse kuri uwo mutumba guhumuriza abanyagihugu aho yabibukije kwa mabirarira bakagenzura neza uruza n'uruja rw'abinjira n'abasohoka kuri uwo mutumba Gitega Fidel Antoine Imana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41
naho muraka kanya nyine turi kubagezaho aya makuru kuva saa 10 kugera saa 2 y'ijoro muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mu murenge wa Rubavu ni mu karere gafite iryo zina ni mu ntara y'uburengerazuba hateye agatsiko kamabandi yiyita abuzukuru ba shitani mu kiganiro bagiranye n'umunyamakuru wacu Claude Ganza mu Nyamagana abaturage barasaba leta kuyahagurukira
Njinaende hano kukazi, hano nje kuwa na ambo na hajumu na hiki lukanga, wituwa na chizomu motari, azari kufirirana, turamuomora, kushwa mdigo kumufuka, hano wano wa mukomele kijibazi, wa mukulichie, njie kujira ngomba huu, njie mfunguru uji, tulafunga, tu mwaza kufunguru uji, tupataza sirivye, tetu tuta kujisewe, wanono tuki za gaheje gato ya tuwa, njie kwa ateye, bakumotu ya njibayanji, njire sirivye wa imi. Ariko nta gutabara inzego z'umutekano n'abandi bashinzwe ingera gutabara abandi bakora irondo kubera ko dore gukora ibyanga abari yahaye bati ntabwo nitwahagira nabo barabatinya
kugira ngo habe ubutabera butabera kugira ngo umurenge wacu wa Rubavu ugire agaciro ndetse n'abantu baje bawugana bisange batokumva ko nibagera ahantu barahohoterwa n'agatoka amabandi karaho ngaho batumva ko ubuyobozi bwashaka abo bantu bukabagwanya cyane ko tuzi ko n'ubuyobozi bwa hano ufite ngufu mu kwabwa abasha kugwanya bo bantu
amabuye gurufa ya menshi cyane twibaza impamvu
yatubita mu kuri wahita
una yango nawe ukuri wahita
uko bita ubutabera uzakora iperezano kuri buhuru
nyuma ya sata saa yine saa
kwereje hano nta mutwe gushobora gutambuka munsi ya beneze abagacoka amabandi ushobora kuhatambuka ufite icupa ry'amavuta uvuye kugura ushobora kuhatambuka na telefone ushobora kuhatambuka na igihumbi ariko ku gacoka amabandi kandi buno vuba aho imirenge ya Rugerero n'imirenge ya Gisenyi igwanyije umutekano mu mirenge yayo ikabagwanya byumvikane ko abantu bose bahunganiraga imirenge muri iyo mirenge yaje hano mu murenge wa Rubavu ariko indiri yabo ikaba ari buhuru
hano ha umva habaye ngo muri Sodom hano hatambuka bamwe ufite telefone mu nijoro niyo yawe data we ngo yone umugabo nawe ufite telefone jazz ahantu barayijyana gushya gutya yewe n'ukaza umutekano niyo tabaje n'inzego z'umutekano nabona akora umutekano nawe ubwabo barabatinyaga
iribuye ryaho ngo inzu umuntu ntaba yapfuye izigiri yake bateye akagondama iyo rirabuyeza gufata umunyarwanda uwo munyarwanda yari guhita asiga ubuzima batubungabungira ubuzima bwacu anga kubera ko turahohoterwa cyane agatsiko kamabandi tutazi
guhera saa yine hano haba hari udutsiko tutazi
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwe ya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko atazongera kwiyamamariza kuyobora igihugu, abarundi baba mu mahanga bavuga ibyo bifuza ko byakorwa mbere y'amatora ateganijwe mu 2020. Mu kanya gashize muri isanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Felix Kubwayo na Emery Patrick Ndabwunze. Uyu Emery Patrick Ndabwunze aratangira avuga ukuntu yakiriye inkuru y'uko Perezida Nkurunziza atazasaba abaturage ikindi kiringo.
Ingene twayakiriye iryo jambo Nkurunziza yashikirije, twebwe tubona yuko ari ibintu biguma amaso abantu amakungu, kubera wihoheje ibiko biraba mu Burundi n'ibirwa shingiro shasha yashizeho. Nkuko wari wabivuze kare, nta kintu na kimwe canditse mu mategeko comubuza. Mugabo nibaza yuko uravye neza ibiko yaba mu Burundi, birerekana yuko ivyo imigambwe itavugwa rumwe na Nkurunziza, ukaraba ivyo amashirahamwe atagwanirira ivyica vya politike nabo muri diaspora bagira biriko birakora. Kuko sinibaza yuko Nkurunziza yoba yahinduye ikibwirizwa shingiro agaha amara ububasha budasanzwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu kugira ca kinjura. Nibaza rero ko niyaba ari byo koko atazokwitoza, ni ukubera ibihano ubundi bwafatiwe biriko birakora, ni kubera ivyo amakungu ariko arashyiraho pression ku Burundi biriko birakora. Donc je nibaza yuko ibi yavuze ni ifo no kubiraba umuntu akabikurikirana hafi cyane, kuko sinibaza ko yavuze n'ubutima bwiza.
Yego, turetse Emery Patrick, turetse impande zerekeye kuri mu byo yatangaje cyangwa ukuri cyanke ibitari ukuri, ikintu mwebwe mubona gikwiye gukorwa kugira ngo abarundi babandanye baje imbere n'amatora yo mu 2020 itegurirwe neza, ikintu cyakorwa ku bwanyu n'iki?
Ibyo kugwa ni byinshi. Icyabera bagomba kuvuga ni uko iyo tariki batubwira ya 2020, iyo tariki simbona yuko icyabera na mbere tariki ntabanduga, kuko icyo nicyo ubundi yobigiye akurikije tufashe imbibi shingiro rya 2005, niho muri 2020 niho yandi matora yubakwiye kuba. Mugabo turazi igituma ubundi buri mu kaga uno munsi, ni kubera amategeko yarenzwe. Kugira rero hashobore kuba n'amatora, tureke iyo tariki, kuko iyo tariki je nibaza ko atakivuze. Kugira hashobore kuba amatora mu Burundi uno munsi, hategerezwa kuba ibiganiro bihuza leta ya CNDD-FDD n'abatavuga rumwe, kugira hariho amahitamo ategerezwa kuba kugira hashobore kuba amatora.
Murazi icyo ibyo biganiro byashimikirako?
Icyo biganiro byashimikirako ni kugaruka ku bwiza shingiro ya 2005, iyo abarundi bari baratoye atamusonikano bakagaruka kuri amasezerano ya Arusha abarundi bose biyemereje. Tukagaruka kuri icyo bwa mbere na mbere, hanyuma umuntu akaraba ingene abarundi bari hanze butaha mu mutekano, ingene abanyepolitike baza kuhiganwa muri ayo matora butaha ata nkomanzi, umuntu akaraba ingene ibinyamakuru byosubira kwigenga, ingene imihari itagwa n'ibibazo bya politiki yosubira gukorera mu Burundi ata gusonikano. Niyaza ko ibyo bintu arizo bya mbere umuntu yobanza kwiga
mu kanya gatoya cyane rwose. Hari abari ku butegetsi cyane cyane bashikiriza ibirego bivuga ko imigambo itavuga rumwe na leta ipfuza ibiganiro itifuza amatora, kuko ayo matora ata kintu yo yizeramo. Aho muvuga kuri iki?
Novuga yuko ibyo bintu babivuga sizi cyo bishimikije kuko nibaza yuko ijya seni ikorera ikorana n'ubutegetsi nibaza yuko mu Burundi ejo habaye amatora atamusinyikana bose bakiyamamaza nibaza yuko iyo migambwe bavuga ko atakimaze yokwerekana neza neza ikimaze kuko abarundi batoye atamusinyikana atabwoba gutora aho mutima wabuze
yego namwe mushyana hehe Felix kuko bwayo mutumire mu kane gatoyi byatangajwe na Perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza ko atazosubira kwitoza amatora ateganijwe mu 2020 mwebwe mwavyakiriye gute
yo kuna vyakiriye na vyakiriye ngambire nk'umurundi kuko abarundi twamye tugendera ijambo nkuko yavuze ati umugabo yindukiza mu kirabo n'yindukiza mu ijambo ati nkuko narahiye mu 2015 ndabyemeje cyese ndabyemanze tuzosubira kwitoza mu 2020 yabivuze izuba riba cyese mbore gituma iryo jambo babandanya barigaruka ko reka turindire 2020 ibyo bintu byose tuvuga ni bimwe mu gifaransa twitanga mu polemike ntacyo bihindura kandi ntacyo bitungura
mu 2020
tuvuga kubyerekeye iri tegeko shingiro abarundi baje kwemeza kuko najya naratoye yego naragiyemeje ni intambwe ikomeye cyane rwose mu byerekeye kwikukira nyakuri ku Burundi kandi kongera ikaba intambwe ikomeye cyane mu gutsimbataza intwari ya demokrasi ibereye ku barundi bose je ndibaza yuko nk'abantu benshi bavuga bati binibi cyangwa ibiri na biriya nukumia juu huko ijo tege kujeme chwe nabarundi wenshi chande gosi mujuhugu nunga hama uviri jao mherere je datu anji nubangu nuharibi hanga angi ngongo java rundi waribu wa muliza opozisyo chikomeye gosi za sinaredi nizindi na wone bariba gerageje kuyungu unganya baraza gutora oya ariko oya nga hama uviri jia ratingwe ego itora itogwa n'amajwi arenga 73 kwijana murumva rero yuko abantu babandanye bavuga ati tugaruke ngo mu mabwirizwa shingiro y'2025 bakibajya yuko ibwirizwa shingiro tuzogendera ko ari iri herute kwemezwa y'2018 kandi bakamenya bakibagira yuko iby'intwaro rusange twabivuze tuzogarukamo
nkuko bavuze
mu gihe abantu bavuga bakina kirezi cyo bakera bagakwemeza ko cirabura umva ko bitoroshe
igihe gisigaye mushyana he Felix kugira kugira ngo ayo matora atunganywe kuko byatangajwe si kirekire cyane bose mubona ikintu gikwiye gukorwa n'abanyapolitike reka n'abarundi bose muri rusange nkikiye kugira ngo ayo matora azabe azowe amatora ari mu ituze reka abaye ku mugaragaro huko guki muri iki gihe urabona ko impari zikenye
je ko mbona icyo kugwa cyambere nuko umugambwe wose wari wo wose uri kuravuga ati nanjye ngoma kuzoja mu iganwa byo mu 2020 yota iwo mugambi wose utangura kwitegurira ayo matora ugatunganya neza imigambi n'imigabo yawo ikabisigurira neza neza abanyagihugu kugira ngo nibagerageza nihagera kwiyamamaza bazobe bamaze gusigurira abanyagihugu bararonka amajwi akwiye kugira ngo bashobore kujya mu nzego na ibindi byose murumva ko turi mu ntwaro umuntu abanyagihugu ariwe bamwishyiriraho bizogora abadashaka kubyumva
yego reka tubibutse inshuti mwese ko mwikomora abandanye kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ko turi kumwe n'uwundi mwanya w'iradio ijwi rya Amerika Moses mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Moses
muri Afurika yetu
murafite icyumviro ikibazo ku byo turiko turavuga tuvuga cyane reka inzira yofatwa kugira ngo mu Burundi busubire bwogorore reka n'amatora yo mu 2020 aze aba amatora arimo ituze murafite ikibazo murafite icyumviro
yego cyane reka ndafite icyumviro n'inyunganizi gatonya kugira ngo Burundi bwogorore ntabava amahanga bashaka kugira ngo bwogorore mfite nyine abarundi nyine ubwacu ko tumwe Burundi bwogorora kuko yewe nawe niba turi abarundi tugisaba guterana ibintu by'amajyamba cyangwa tugasaba kujya ku rwego rugamba rw'amasasa n'amabombe ntabwo kuba two tubashe yuko kuba tutabasabye kambura nko ku byo ubundi na ku munsi wa kane w'igiheze twarayisangije ejo umukuru w'igihugu yaravuze ati yewe nanjye ngakwitira umukuru w'igihugu mushaka by'abatwitoza ni intambwe cyane kugira bitewe kuko ni byakidere byari bimaze kubaho mu gihugu cy'u Burundi ko umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati nyamara jewe ndageze ngaho nyamanda by'iwanjye ahubwo ubundi nuwo ni nakurikije ni intambwe ni igiteye ahubwo ku kubuto gifuraje gicoga na bene gihugwa nkatane cyane ubu rero cyangwa cyo abanye politike ko basaba na cyane cyane kuko nibo bakunda gutera imvururu cyane mu gihugu nuko bore kabanye gihugu bakije kwitorera mu mwaka w'2020 n'amarege mukuru gihugu yarahari yaramaze gutegura neza n'uburyo buryo ndiraza koreke hari byamaze kwicira yabanje gutunganya yo abiza cyane twebwe barundi tugize icyo bita imi tugashira ubumwe hagati tukagira ineza nito nirakire abanyepolitike ntibashyire inyungu zabo imbere ahubwo bashyire ineza y'umunyagihugu imbere kugira ngo twubake igihugu cyacu Burundi mbere hajewe Moses biramabaza cyane kubona igihugu cyacu hageze igihe ko twubaka igihugu cyangwa gutanga amajyambere tugasaba kukibomora nkatane cyane ahubwo ko twokumvikana kugira ngo tugiteze imbere tugasaba kwibomora nukuri nosa abanyepolitike kabisa ko batoshira inyungu zabo imbere mwa matora 2020 ahubwo boshyira ubumwe imbere bagashyira intego y'umwe n'igihugu imbere tukubaka igihugu mwakoze
mushya nahe Felix kubwayo icyimbere cya Moses avuga ko guterana amajambo bikwiye guhagarara hagati y'abarundi maze bakagira ubumwe duga ku ijambo mu kwitegurira ayo matora
erega abanyagihugu cyo bagoranye ye mu Burundi nkaje ndakunda kujyayo kenshi usanga abarundi bari ku kivi bari kwarakora imirimo yabo ya misi yose ushobora kugira icyo aterera mu iterambere akagiterera ufisiyo aterera mugenzi cyangwa afasha uwundi bagafashanya abagoranye cyane n'abari hanze twebwe turi hanze y'u Burundi ndabona yuko bimwe bimwe bidusiga igikuru ni uko twotegera yuko u Burundi turi mu ntwaro ikomoka kuri demokarasi mu matora muri icyo gihe rero umwe wese ugira ituze ituze riva mu mutima w'umuntu umuntu atafite ituze mu mutima naho umusiguri imeze gute abazobukwama ariko arahahamuka urumva rero nicyo bitwaje navuze ntuwari we wese umunyepolitiki wari we wese yo kwitegura akitegura mu mutima akitegura mu buryo bwiwe akanonosora neza imigambi n'imigabo yiwe akayisigurira abanyagihugu abanyagihugu barabaraciye ubwenge mwarabonye ibyabaye mu 1631 hari abari baje bisunga iby'abazungu gusa ariko abagasori nabo n'abafashanya biwe barasigurira abantu ati tukwiye kwikukira byarabaye neza rwose abo nabo bari baje bashyigikiwe n'abazungu bagomba guhuvya abarundi barakubitwa impagaruka izuba riva nicyo bituma rero mvuga rero n'uwari we wese nareke kubona umuntu umwe gusa mu Burundi nge ndumva abantu benshi bavuga ngo Nkurunziza Pierre nimba uwo mugambwe wa Nkurunziza Pierre urimo umuntu umwe gusa Nkurunziza Pierre uwo mugambwe n'umuryango umwe gusa urashaka kuwutsinda
egome mushyana Emery Patrick ndabwunze ku cimbo cyashyizwe na Moses
icyo cyumviro ndagira ndamubwire yuko ibyo avuze ari byo ifo abarundi dukwiye kureka gusa turaterera amajambo mugabo icyo nagomba kwibutsa nuko sinzi we yaravuze ngo muri 1631 ibyabaye ndagira ndamwibutse yuko muri 1631 ibyabaye amatora ya mbere ikona yatsinzwe kubera ababirigi bari bije amatora bajya muri ONU barasaba yuko amatora yoza guhagarikirwa na ONU kugira haba amatora meza nicyo gituma rero mvuga yuko mu Burundi n'uno munsi naho ibyo bariko baravuga by'uko amatora ya 2020 hakiriho iyo sisiteme ya Nkurunziza n'akabikiwe amatora ntashobora kuba amatora agenda neza kuko demokarasi yajya sitora gusa si amatora gusa hariho ibintu byinshi bijyana na demokarasi kugira ayo matora abe abanyagihugu bo bashobore kuvuga ikiri ku mutima iyo migambwe bavuga ishobore kwiyamamaza hariho ibintu byinshi biteza kuba imbere y'uko ibyo bishika nibaza yuko twari dukwiye kwicara kugira tuvugane rero amakondisiyo ayo tuma amatora yose aba tureke kwikonsantra kuri 2020 kuko jese nibaza yuko icyo ari cyo gikomeye igikomeye n'ikintu ibintu twogira imbere y'uko dushika aho ayo matora aba umurundi wese akavuga ikiri ku mutima abapolitisiye bakiyamamaza umurundi agatora iyo migambi yashikirijwe ayo makondisiyo ataraba nta kamaro yuko tuguma twikonsantra kuri izo matora ya 2020
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri sanga cyose rero ko cyakabaye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vo.com kugisata cya muri sanga murakarama andi makuru ni samoya n'igice.